mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mudukurikira ku mirongo ya FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi tumbi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Kurubuga rwa internet ni wa@radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba. Hano muri studio ndi kumwe kandi na mugenzi wanjye
Fidel Niyongabo, nanje ndabaramukije
ashima cyane nka jewe noza barere igisabo kiwanje cyatwese yuko yo dufasha nkuko ari umubyeyi nkuko yavuze yuko afasha ama miliyoni menshi natwe rera arabadufashe nimba ari abahandi hantu twungururiza akadushira na gatonyi turaye ko tworonka umuco nta muco n'umwe dufise ngaha mu mwaka.
Ubu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi ashima urugendo komiseri mukuru wa HCR w'ishyirahamwe rya ONU ryita ku mpunzi Filippo Grandi yagiriye mu nkambi ya Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, asaba rero ibyo impunzi zikeneye.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yifatiye mu gahanga uno munsi kwa kane amatohoza y'inama nshingamateka ku bijanye n'amafaranga yiwe hamwe n'abo bagirana imirimo y'ubudandaji. Perezida mushasha wa Repubulika iharanira demokrasi ya Congo Felix Tshisekedi yashitse ku murwa mukuru wa Congo Brazzaville. Abasirikare b'igihugu cya Venezuela bazibiye ikibanza gikomeye cyo kwinjiriramo mu gihugu, ibyo mu ntumbero yo kubuza imfashanyo zigenewe abanyagihugu zivuye muri Amerika no mu bindi bihugu byo mu mahanga kubashikira. Izi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turazigaruka ko mu kanya gato, imugume hafi y'amaradiyo yanyu.
Mbere yuko tubagezaho izo nkuru tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, muragezwaho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.
Urakoze Jenny. Ngaha muri Amerika, Perezida waho Donald Trump yifatiye mu gahanga uno munsi kwa kane amatohoza y'inama nshingamateka ku bijanye n'amafaranga yiwe hamwe n'abo bagirana imirimo y'ubudandaje. Amatohoza arongowe n'abademokrate baherutse kongereza inguvu zabo mu nama nshingamateka. Perezida Trump yifatiye mu gahanga Adam Schiff ayoboye umugwi w'inama nshingamateka ujejwe iperereza mu kuvuga ko atacemezo na kimwe yatoye cy'uko yakoranye n'Uburusiya igihe yiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Trump avuga ko yamara muri iki gihe ata kintu na kimwe cerekeye ubuzima bwiwe Schiff atariko aratohoza, haba ibijanye n'amafaranga canke ibimwerekeye ku giti ciwe. Perezida Trump avuga ko ibintu nk'ivyo bitigeze biba imbere yaho. Mu vyo yanditse ku rubuga Twitter, Trump yatangaje ko abademokrate n'imigwi yabo mu nama nshingamateka bataye umutwe. Abademokrate barashikiye amabanga y'ukuyobora inama nshingamateka mu kwezi guheze inyuma yuko batsindiye ibibanza vyinshi muri urwo rwego. Urwo rwego rwatanguje amatohoza atari make ku bijanye n'isoko ry'amafaranga ya Perezida Trump. Naho muri Venezuela, abasirikare b'ico gihugu bazibiye ikibanza gikomeye cyo kwinjiriramwo mu gihugu, ivyo mu ntumbero yo kubuza imfashanyo zigendewe abanyagihugu zivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu vyo mu mahanga kubashikira. Imfashanyo zigenewe abanyagihugu muri Venezuela zarashitse hagati ku kiraro gihuza Venezuela na Colombia zahashitse ku munsi wa gatatu. Yamara bajejwe gukingira imbibe ku ruhande rwa Venezuela bagenzura ko karere babujije izo mfashanyo kuja ku rubibe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye imfashanyo y'imiliyoni 20 y'amadolari agenewe igihugu cya Venezuela, harimo imfashanyo z'ibifungurwa n'imiti bikenewe cyane n'abanyavenezuela. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yariyamirije izo mfashanyo, yamenyesheje ko igihugu ciwe atari c'abasezi. Avuga ko ivyo vyo inzira yo gutegura igitero cya Amerika mu gihugu ciwe. Ubutunzi bwa Venezuela bushimikiye ku bitoro bwarayanzaye. Ivyo vyavuye ku biciro vy'amasoko ntanganguvu vyagabanutse bikomeye cyane ku masoko mpuzamakungu, ruswa hamwe n'imigambi ya gisosialiste ataco yigeze ishika ko. Ibifungurwa, ibitoro hamwe n'ibindi bintu ngendegwa ko ntibihari ku buryo buhagije muri Venezuela. Ifaranga ry'igihugu naryo rikaba ryatagaje agaciro bikomeye cyane. Ivyo vyatumye abanyavenezuela miliyoni n'imiliyoni bahungira mu gihugu kibanyi ca Colombia. Mubandanya gukurikirana amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Muri Afrika, Perezida mushasha wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yashitse ku murwa mukuru wa Kongo Brazzaville. Tshisekedi yakiriwe uno munsi kuwa kane ku murwa mukuru Brazzaville na Perezida waho Denis Sassou Nguesso. Abo bategetsi babiri bagiranye ibiganiro vyo mu mwiherero. Umushikiranganji ajeje kumigenderanire wa Kongo Brazzaville Jean-Claude Gakoso yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ku itorwa rya Tshisekedi arakaryo ko gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byombi. Gakoso yizeye ko imigambi y'ukubaka ikiraro kizocako imodoka na gari za moshi ku ruzi Kongo kizohuza imigwa mikuru y'ivyo bihugu bibiri Brazzaville na Kinshasa. Ibisagara vyegeranye cyane kurusha ibindi ku isi kuko bitandukanijwe gusa n'uruzi Kongo. Perezida Tshisekedi yaragendeye kandi igihugu cya Kenya aho yatangaje ko yifuza ko igihugu ciwe cyo kwinjira mu muryango w'ibihugu vya Afrika mu buseruko. Ntango zindwi Tshisekedi yari yagendeye igihugu cha Angola. Mu buraruko bwa Afrika muri Nigeria buramatari w'intara Kaduna muri cyo gihugu Nasir El-Rufai acuzitse cyane na Perezida Muhammadu Buhari yatangaje ku munsi wa gatatu murantunga yatangaje no munsi wa kane ko abanyamahanga barondera kwivanga mu matora azoba mu kiringo kirenga gato y'indwi imwe bazosubira inyuma bari mu bisaho bashiramwo abantu bapfuye. Ivyo Nasir El-Rufai ayoboye intara ya Kaduna iri mu burengero bwa Nigeria yabitangaje mu kiganiro cabereye kuri televiziyo y'igihugu igihe havugwa ku ruhara rw'amakungu mu matora y'imirije. Amatora ategekanijwe ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri muri Nigeria. Amatora akazohuza Perezida Buhari yatowe mu mwaka w'2015 na Atiku Abubakar, umukandida akomeye mu batavuga rumwe na leta. Abubakar ni umugwizatunga kongera akaba yigize kuba icegera c'umukuru w'igihugu. Ihiganwa hagati y'abo bakandida babiri ribonwa ko ryegeranye cyane. Umuryango w'ibihugu by'Iburaya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza vyarerekanye impungenge ku ihagarikwa ry'umucamanza mukuru w'igihugu Walter Onegen yagirizwa ko yarenze ku mategeko y'ugutangaza amatungo yiwe. Buramatari w'intara Kaduna Nasir El-Rufai yavuze ko barindiriye uzoza kwivanga mu matora y'imirije muri Nigeria bazosubira inyuma mu gisaho bashiramwe abapfuye. Ivyo ngo kubera atanu umwe azoza muri Nigeria kubabwira uko bategerezwa kuyobora igihugu cyabo. Yavuze ko abanyanigeria ari abantu bigenga.
Fide Niyongabo, urakoze cyane kuri aya makuru tugejejeho. Twibutsa abatwumva ko ari Radio ya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari. Umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda arasuzuma inzitizi zazamuwe n'abanyamategeko bunganira bwana Emile Rwasamanzi usaba gusubizwa amadolari asaga $200,000 yafatiriwe n'inzego z'umutekano mu 2016. Abamwunganira baravuga ko uwatanze ikirego kiyatambamira nta bubasha abifitiye kuko basanga ataraye. Eric Bagirubusa, Kigali mu Rwanda, abaye inkuru irambuye.
Ubwo umucamanza mu rukiko rukuru yari yiteze kumva impande zombi ziburana mu rubanza witwa Thierry Kanobayire atambamiramo amadolari asaga $200,000, ni ukuvuga asaga $160,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda, byabaye ikinyuranyo. Aka kayabo k'amadolari bwana Kanobayire arayaregera avuga ko bwana Emile Rwasamanzi na bagenzi be babiri mu 2016 bamutekeye imitwe muri Uganda barayamwambura. Ibi bihumbi bisaga $200,000 by'amadolari ni igice kimwe mu yandi Kanobayire avuga ko bamwambuye muri ubwo buryo. Ariko mu 2018 urukiko rukuru rwari rwategetse ko urwego rw'ubugenzacyaha rwari rwayafatiriye ruyasubiza bwana Rwasamanzi nyuma yo kuyatsindira. Si uko byagenze, ahubwo Rwasamanzi yarafashwe yongera gufungwa nyuma yo kumva Thierry Kanobayire bivugwa ko yari umukozi mu ruganda rw'itabi rw'umunyemari ukomeye ayabatwa Tribert Rujugiro Leaf Tobacco and Commodities muri Uganda, ayaregera ko yaraye bamwambuye. Kuri uyu wa kane rero bwana Rwasamanzi na bagenzi be Ndahayo Theodore na Rugema Amani baregwa ntibagaragaye mu rukiko. Hagaragaye bwana Kanobayire ubarega ndetse n'abunganizi b'impande zombi. Abunganira bwana Rwasamanzi na bagenzi be nibo bazamuye inzitizi ko nta bubasha Kanobayire afite bwo gutanga ikirego gitambamira amadolari bwana Rwasamanzi yagombye kubasubizwa nk'uko urukiko rukuru rwabitegetse. Maitre Janvier Rwagatare, umwe mu bunganizi ba Rwasamanzi, yabwiye umucamanza ko inzitizi bazamuye ari ndemyagihugu. bakavuga ko kwemerera Kanoba yirekuburana urubanza mu mizi byaba bimuhesheje ububasha dafite. Baravuga ko Kanoba yire nta ububasha afite bwo gutambamira amadorari ataraye, kuko ubwe ntaho yemeza ko amadorari araye, bityo bagasanga nta n'inyungu afite muri uru rubanza. Metre Rwagatare yibukije ko mu 2017 urukiko rukuru rwagaragaje ko ubugenzacyaha butsindwa. Yibukije ko bwasabwe inyandiko mvugo yifatira ry'ayo madorari ndetse na nimero ya dosiye birabura. We na mugenzi we Metre Butare bagasaba ko inzitizi bazamuye yasuzumwa kwayo kubera uburemere bwayo, urukiko rwazemeza ko ifite ishingiro urubanza rukaba rurangiye. Kubwunganizi bwa Bwana Kanoba yirebwo burabibona ukundi. Metre Nuwagantare James umwunganira aravuga ko amadorari asaga 200,000 ari ibya Kanoba yire, kandi ko ibivugwa na Rwasamanzure gwa muri urubanza nta shingiro bifite. Yavuze ko bigaragarira mu nyandiko mvugo ya Rwasamanzi kucyo yise umugambi bacuze wo kwambura Kanoba yire. Uyu munyamategeko yanavuze ko Rwasamanzi atagaragaza inkomoko y'ayo madorari polisi yamufatanye, bityo ko uyunganira afite inyungu zituma atambamira ayo madorari. Yavuze ko icyemezo cyafashwe cyo gusubiza Rwasamanzi amadorari kibangamiye uwo yunganira. Uyu yasabaga ko inzitizi zazamuwe n'uruhande baburana zazasuzumirwa hamwe n'urubanza mu mizi, kandi ko ntacyo byabanganiraho imigendekere myiza y'urubanza. Umucamanza atarinze kujya kwiherera yatangarije ababuranyi bombi ko asanga ari ngombwa kuba yasuzumiza inzitizi ukwazo mu migendekere myiza y'urubanza. Yavuze ko ibiza bikubiye mu cyemezo azazifataho ari byo bizatanga amerekezo y'urubanza. Mu mwaka wa 2016 nibwo Bwana Emile Rwasamanzi yatawe muri yombi n'inzego z'ubugenzacyaha z'u Rwanda. Zamufatanye 2,290,000 mu madorari y'Abanyamerika, ni ukuvuga asaga 1,060,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Nyuma y'iperereza Rwasamanzi yararekuwe, ariko ntiyasubizwa amadorari ku mpamvu avuga ko atazi, niko kwiyambaza inkiko. Mu 2018 Rwasamanzi yaregeye urukiko rukuru asaba kuyasubizwa, arega leta ndetse aranayitsinda itegekwa kwishyura umwunganizi we mu mategeko no gutanga amagarama y'urubanza. Habura iminsi mike ngo umucamanza atangaze icyemezo cy'urubanza, Emile Rwasamanzi yongeye gutabwa muri yombi bwa kabiri arafungwa. Bamubwira ko habonetse uwitwa Kanoba yiretiyeri wemeza ko ayo madorari ari muyo yambuwe na Emile Rwasamanzi amutekeye imitwe mu gihugu gituranye cya Uganda. Kanoba yiretiyeri wemeza ko yari umukozi mu ruganda rw'itabi rw'umunyemari ukomeye y'abatwa Tribert Rujugiro, avuga ko yahagaye Emile Rwasamanzi ari ya madorari mu byiciro, ngo yaba yarabanje kumuha 600,000 by'amadorari, nyuma muha 500,000 kugeza kuri miliyoni zisaga 2 z'amadorari. Gusa Rwasamanzi we avuga ko atazi uyu Kanoba yirumurega. Ku itariki eshatu z'ukwezi gutaha kwa gatatu uyu mwaka nibwo umucamanza azasoma icyemezo kuri iyi nzitizi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric, urakoze kuri iyi nkuru. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Urwego CNC rushinzwe gucunga uko ibinyamakuru bikora mu Burundi rwemeza ko ibimenyeshamakuru mu mezi atatu asoza umwaka ushize wa 2018 byakoze ahanini ikosa ryo kubogama mu kumenyesha amakuru. Umuyobozi w'urwo rwego yasabye abasabwa amakuru kuyatanga, naho ababeshyewe abibutsa ko bafite uburenganzira bwo kubeshyuza ibyavuzwe. Ibujumbura, umunyamakuru ijwi ry'Amerika Raymond Zimana abaye inkuru irambuye.
Mu nama yagiranye n'abarongoye ibimenyeshamakuru mu Burundi, Nestor Bankumukunzi arongoye urwego Sense yemeje ko urwego arongoye rujeje gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora, rushima ingene umwuga wo kumenyesha amakuru wakozwe mu mezi atatu arangiza umwaka wa 2018. Bankumukunzi ariko avuga ko hibonekeje amakosa na cyane cyane ibimenyeshamakuru ko bitahaye ijambo impande zose.
Ibinyamakuru bikorera ngaha kosa rikuru riza imbere ya yose ari uko kenshi bagiye barakora batanga amakuru adatohoje neza mbere amakuru ahengamye, ugasanga bariko baravuga umuntu canke umugwi w'abantu, ariko abo bavugwa ntibaheze ngo bahabwe ijambo kugira ngo ya nkuru ishikirizwe imeze neza.
Kuri iryo kosa abarongoye ibimenyeshamakuru bagiriza bamwe mu bo basaba amakuru eka n'inzego zijeje kuyatanga ko bayimana, bigatuma bavugisha uruhande rumwe ku bibazo biba byadutse. Aho urongoye SNC asaba abasabwa amakuru gukorana neza n'abamenyeshamakuru, naye ababeshegwa abibutsa ko bafite uburenganzira bwo kubeshuza ibyo baba bavuzwe ko atari byo.
Abantu bakorana n'ibinyamakuru babiha amakuru barongoye ibisata bitandukanye byo mu buzima bw'igihugu ko bogira imigenderanire myiza n'ibinyamakuru, mu gihe ikinyamakuru kanaka cyabavugiye ibitari byo, barafise uburenganzira bahabwa n'itegeko bwo gusaba yuko bokosora ibyo bavuze mu gihe boba bavuze bakihenda, canke mu gihe boba bavuga ibitari byo barafise uburenganzira bwo gutanga inkuru ibeshuza ivyo babeshewe.
Irindi kosa urwego Senase rwashize ahabona ryakozwe muri icyo kiringo nibijanye no gutanga inkuru zihungabanya umuco n'amateka y'igihugu cy'u Burundi.
Harabaye mu kutubahiriza imico kama twabonye ko hari ibinyamakuru, amaradiyo mbere n'amateleviziyo yatanze amakuru arimwo ibintu bihungabanya cyane mbere imico kama. Ibyo navyo tukaba tuzi yuko ari bibi cyane kuko igihugu cyubakiye ku mico kama.
Kiretse ivyo ugo rwego rwemeje ko amakuru yashikirijwe menshi atohozwa mu gisagara cha Bujumbura no mu micungararo yacu. Ivyo bigatuma ibiba canke bibera mu ntara zindi abanyagihugu batabimenya. Kuri ico kibazo abarongoye ibimenyesha makuru bavuze ko biva ku kibazo cyo kubura uburyo. Abajijwe kubijanye n'ikibazo cy'amaradiyo Ijwi rya Amerika na radio BBC y'Abongereza, Nestori Bankumukunzi arongoye SNC na tuyashimye kukivuga ko ni mu gihe aheruka yari yemeje ku rwego rugiye gutunganya amasezerano mashasha hanyuma bavugane n'abarongoye ivyo bimenyesha makuru kugira imirongo ya FM y'ayo maradiyo yugurugwe. Iyo mirongo yugawe mu kiringo cy'amezi atandatu kuva ku wa 2018 ikiringo cyarangiye, ariko iyo mirongo n'ubu ikaba itarugurugwa. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ni radio yanyu rero Ijwi rya Amerika murayumva ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukomereze muri Uganda, yaho imiryango itandukanye ifashe impunzi muri icyo gihugu yasoje inama yagiranaga n'impunzi zituye mu mujyi wa Kampala. Izo nama zigaga ibibazo impunzi zifite. Ikindi iyo miryango ishaka kwegera izo mpunzi kugira ngo izifashe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignacio Sebahizi uri Kampala yagezaho inama ya nyuma yabereye.
We want to come and find you where you stay instead of you finding the services at the office.
Muruno mwaka dushaka yuko dukorana na service aho tuba. Twese turabyumvise, dushaka ko dukorana na service aho tuba aho tugatuga tukabasanga kuri office.
Uwo ni Edina Kasozi ushinzwe iby'amategeko mu kigo cya InterAid gifasha HCR gushyira mu bikorwa imigambi yo gufasha impunzi zituye mu mijyi. Aho harimo nama ya gatanu anariyo ya nyuma n'impunzi zituye mu mujyi wa Kampala mu gace ka Rubaga, dore ko abo bakuru bari bamaze icyumweru cyose bazenguruka mu duce dutandukanye tw'umujyi bagira amanama n'impunzi zikomoka mu bihugu bitandukanye zidutuyemo.
We want to come to the community and also interact with those people who are not in position to reach our offices. Tushakuza makominote leo cyo kuvugana n'abajya abantu badashaka gushika kuri office. Kuri bajya abantu usanga dufite ikibazo cyo gutambuka, abantu usanga dufite ikibazo cy'amahera ya transport, abana, abantu bashaje. Nyumba nshya gituma twatiyumvira Afurika zo twaba tubasanga muri kominote. Nimba turi mu gukora kuko tukazaga muri kominote gatumvize ibibazo kuko dutegereza kujya hamwe tugakorana. We are here to listen to you.
Nkuko Edina abisobanura, ayo mashyirahamwe yita ku mpunzi avuga ko habayeho kwinubira kwinshi mu mpunzi zo mu mujyi yuko zitabona ubufasha bukwiye. Akaba muri uyu mwaka wa 2019 bahisemo guhindura uko basanzwe batanga serivisi zabo. Ubu abo bakozi akaba bagiye kujya bava mu biro byabo bakajya mu makaritsiye atandukanye aho impunzi zituye kugira ngo bazifashirizeyo zitarinze guta umwanya n'amafaranga kujya ku biro by'ibyo bigo. nyamara ariko impunzi zanenzwe kubera zititabira amanama agenewe gusubiza bimwe mu bibazo ziba zifite, bityo zigahora mu mwijima zidafite amakuru ashitse, bigatuma zibwira ko zititabwaho kandi ari ukubura amakuru akwiye. Julian Nyeko n'umukozi wa HCR.
One of the reasons as to why most of you are suffering is because of lack of knowledge. Ari abuza ati information ikintu gikomeye n'ubuhisingo. What you see the people in the settlements enjoying, you cannot have it in the urban. Amateko y'impunzi zongaha muri mu gisagara cha Kampala aratandukanye n'amategeko yo mu makambi y'impunzi. Ati ibyo abari mu makambi y'impunzi baronka ngaha bimutegerezwa kubironka. Ibyo byose bikaba kubera iki? Kubera mudafise amakuru y'imvaho.
Nabajije impunzi zitandukanye uko zakiriye inama kandi niba yanazihaye ikindi cyizere, uku niko zasubije.
Ego ndafise kwizera ariko sino camvuga nti nkuko babivuze bizoba, kuko hariho ni byinshi bama bavuze ntibibe, tukaguma turindiriye byaba azoba ari sawa.
Byaduhaye umwizero naho tutatwizerije na kwijana turindira igikozwe. Batubwiye yuko muri umwaka wa 2019 bagiye guhindura ingene bahora bakora, kandi uri kurabira ukuntu babitanguye nibatacha babicira hagati ngo bace bahagarika canke badebukigwe, turizera kumbe ko bazoshobora gufasha impunzi gusumba uko bahora, kuko batumwemere yuko bazaza baradusanga mu makominiti yo tuba mbere bakanadusanga no muhiraho tuba, kugira ngo bibonere by'ukuri ibibazo turiko turacama. Rero nibaza ko nacyo gituma kubera twagumye tukoma induru tugakoma induru mbere n'amaketa kandi kwa tugira tubereka yuko atakiho kirakogwa, ari nacyo gituma bafashe umwanzuro w'uko badusanga mu makominiti yo tuba, kugira ngo bashobore gufashanya mu gutora inyishu y'ibibazo dufise.
Dusanzwe dufite ibibazo nyine cyambere kibazo ibi cyambere cyasho kubona imirimo ngo dukore, donc kubera ko nta mirimo dufite ubuzima ntabwo buba bumeze neza, kandi nyine turi hano mu mujyi. Ku giti cyanjye nkurikije imyaka 9 amazahanga nza mu manama nkaya nta kizere njyanye ku bintu bya bindi bya buri gihe.
Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Kampala.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushika izindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Murararitswe rero muri icyo kiganiro iwanyu mu ntara. Twavugaga amakuru y'impunzi muri Uganda, na turakomeza tuvuga andi makuru yerekeye impunzi, aho komiseri mukuru w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR Filippo Grandi uyu munsi yasuye impunzi ziri mu nkambi ya Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. Iyi nkambi icumbikiye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo. Nyuma yo kuvugana n'izo mpunzi, Bwana Grandi yazemereye ko HCR izakemura ibibazo zari zifite birimo ibiribwa bidahagije, imiti mike mu bitaro, ndetse n'urujijo ruboneka ku bijyanye n'abiyandikisha bashaka gutaha mu gihugu, mu bihugu byabo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin, yakurikiranye uwo mubonano, nyuma aza kuvugana n'impunzi z'Abarundi azibaza uko zakiriye ibyo umuyobozi wa HCR yazisezeranije.
Nko kuri make rero ndashimye kubona rumubyeyi kwanza n'umubyeyi kubona dushikiriye, ndashima cyane nka jewe nosaba rero igisabo kiwanje cyatwese yuko yo dufasha nkuko ari umubyeyi, nkuko yavuze yuko afasha amamiliyoni menshi natwe rero araba dufashe nimba araba handi hantu atwungururiza kadushira na gatonyi tureko tworonka umuco nta muco numwe dufise ngaha mu nkambi.
Cyenda byakiriye neza kuko mu bisanzwe umuntu acaye asokorora icyifuzo cyangwa ibyiyumviro by'iwafise bivanye n'ubuzima turimo. kweri uko yabibuze nimba ariko byokwirikizwa turashobora birashobora kuba byiza ariko bibanye n'ukuntu bimeze kano twabayeho hari gihe uko bibuzwe atari ko tuzobishikiriza
ehe ni byiza cyane turamushimiye naho yogenda tuguma dushima kuko impene irisha bivanye nahigarukira kandi turamushimiye kubona dushike ko namwe nkamwebgaho mushika mudusabire natwe tugire cyo dufashije nimba araho mutwungururije mudushiraho hantu turabimusabye bidufashe kuko ntacananiwe numubyeyi
berije muryango mwe kagomegwa gufashwa twagomba gufashwa kubera kuba twiceye muri Tanzania hari abicaye imyaka 40 nabicaye ubu twese turabakimbize twagomba gufashwa twe twagomba umusada wo gufashwa kubera ngaha turi ku mupaka w'u Burundi hagufi umwanya umwe bashaka gusanga bayikundi rero twagomba gufashwa kama no gushogezwa cyangwa kugirane bo barabo ufasha dukuye kuronka buvuye kuri bo
jewe nakwipfuza yuko ibyo muvye yavuze byose byo kwirikizwa bivanye twebwe n'ingene tubayeho kuko tubayeho nabi ubuhungiro bwa turembeje kuba twahungiye tumaze gihe kinini akarorero nka jewe je nabukiye mu buhungiro nabukiye muri Kongo turahunguka nsingiraho mungukiye cyanda nongera ndahungira ni Tanzania iri mpungiyino kandi rigize katatu isitoshe n'abana ndabyaye bakuriye mu buhungiro sinzi kazoza kabo ngo kazoba kahe mu Burundi narahungutse nshitseyo nta mahoro ndahagiriye kubera nari mfite abana ndabyaranye n'umukongo namara babaye mu muryango baranyinuba baranyiruka ko bambwira ko batakeneye abo bana
nka jewe ngaha kweri simeza nkuko bibona na wewe kweri ntibishimishije uri kuraraba nta buhuru na bumwe buriho kandi ubiravye nkuko yakivuze turi ku mupaka ikibaye kibi cyose gishobora kurara kigushikiriye kikarara kikugiriye nabi
cyane nakwipfuza yuko iryo shyirahamwe mpuzamakungu ryo raba ukuntu ridufasha nk'abantu badafite amahoro batagiraho baba bakabunguruza kuko na ngaha turi ni hafi cyane kuko n'ababa mu Burundi baguma baza bashaka kuza kudutera ngaha kwayo baraba ukuntu bodufasha nimba botwungururiza handi batwunguruze kuko nta mahoro twafitiye.
Aba rero mwumvaga bari bamwe mu mpunzi z'abarundi ba mu nkambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania mu rugendo nyuma y'urugendo komiseri mukuru HCR yagiriraga muri iyo nkambi rukaba rubaye nyuma ejo kwa gatatu rukaba yarabonanye na perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli baganira ku kibazo cy'impunzi. Hakurikijwe rero imibare itangwa na HCR nkambi y'impunzi ya Nyarugusu irimo abarundi 65,000 muri rusange ya Tanzania ikabicumbikiye impunzi z'abarundi zigera hafi ku 150,000. Turi hafi rero gusoza ibiganiro byacu ariko ntitwagenda tutabasubiremo muri make amakuru twabagejeho mu mwanya Fidel.
Urakoze Eugene twabwiye ko kuvyereka America ko President Donald Trump yifatiye mu gahanga no munsi kwa kane amatohoza inama nshingamateka kubijanye n'amafaranga yiwe hamwe nabo bagiranira imirimo y'ubudandaje amatohoza arongowe n'abademokrati baherutse kongereza ingufu zabo mu nama nshingamateka. President Trump yifatiye mu gahanga Adam Schiff ayoboye umugwi w'inama nshingamateka ujejwe iperereza mu kuvuga ko atacemezo na kimwe yatoye cuko yakoranye n'Uburusiya igihe yiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2016. Trump avuga ko yamara muri iki gihe atakintu na kimwe cereke ubuzima bwiwe Schiff atari katohoza haba ibijanye n'amafaranga canke ibimwerekeye ku giti ciwe. Kuvyerekeye Venezuela twabwiye ko abasirikare baho baziriye ikibanza gikomeye cyo kwinjiriramo mu gihugu iyo ivyo mu ntumbero yo kubuza imfashanyo zigenewe abanyagihugu zivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe no mu bindi bihugu byo mu mahanga kubashikira. Kuvyerekeye Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo twabwiye ko Perezida Felix Tshisekedi yashitse ku ngwa mukuru wa Kongo Brazzaville. Tshisekedi yakiwe uno munsi kuwa kane ku mugwa mukuru Brazzaville na Perezida Denis Sassou Nguesso. Abategetsi babiri baganiriye ku vyerekeye ibibazo bitandukanye mu mwiherero. Ku vyerekeye Nigeria twabwiye ko buramata w'intara Kaduna Nasir El-Rufai acuditse cyane na Perezida Muhammadu Buhari yatangaje uno munsi kuwa kane ko abanyamahanga borondera kwivanga mu matora zo amakiringo kirenga gato y'indwi imwe bazosubira inyuma bari mu bisaho bashiramwo abantu bapfuye.
Fidele niyo ngabo urakoze cyane kuri aya makuru. Nshuti mwese rero twari kumwe aha niho dusoreje amakuru twabateguriye kuri iyi saha ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Kelly Nashwan yarafatanije na Fatuma Karara wagiranije aya makuru akanadufasha kuyabagezaho. amakuru rero nkuko mwabyumvise mwari kumwe na
Fidel Niyongabo
Eugenie Mukankusi kuri mikro ibi biganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije mwakoze rero mwese kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika mukomeze kugira umugoroba mwiza.